mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika vuye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu, muri kumwe nange Eugenie Mukankusi
na Frederic Munikije. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Abana batwaye inda ni benshi kandi bakiri batoya, noneho ugasanga ahubwo noneho ababateye inda ntabakurikiranwe imbere y'amategeko, akaba aricyo kibazo gikomeye cyane ku buryo no gufasha aba bana bakabaye babona batabona. None ikindi ni uko nyuma yo gutwara inda abenshi imiryango yabo iri kubirukana, ugasanga ahubwo abana babaye victime inshuro ya kabiri kandi barahohotewe n'ubundi.
Uwo ni Bwana Evariste Murwanashyaka wo mu ishyirahamwe Crado riharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, yemeza ko gutwita kw'abana b'abakobwa bakiri bato bimaze kuba ikibazo cyugarije umuryango nyarwanda.
Ibihugu bitandatu byo mu ntara ya Afrika yo hagati byafashe ingingo iha uburenganzira abanyagihugu bavyo bwo kugenderanira batarinze gusaba visa.
Imyiteguro y'ikiciro cya kabiri cy'itora rya perezida muri Liberia yabaye ihagaritswe, hasigaye iminsi mike gusa ngo itora ribe. Urukiko rw'ikirenga rwafatiwe icyemezo kugira ngo urubanze rwumve ikirego cy'umukandida waje mu mwanya wa gatatu mu cyiciro cya mbere cy'itora.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yifuza ko umugabo aherutse kugandagura abantu mu gisagara ca New York City abasekesheje ikamyo acirwa urubanza rwo gupfa.
Ibiro bishinzwe iperereza bya Korea y'Epfo biravuga ko Korea Ruguru ishobora kuba yitegura kugerageza indi misile, hasigaye iminsi mike gusa ngo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agere mu kigobe cyacitsemo ibice. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu.
Ikadu tangwe ku mugabane wa Afrika, ibihugu byo muri Afrika yo hagati bisangiye ubutunzi n'ifaranga byarapfunditse amasezerano akomeye muri indwi. Abakuru b'ibihugu bitandatu bigize uyu muryango bahuriye mu nama mu gihugu cya Chad barapfunditse amasezerano akuraho urupapuro rusabwa imbere yo kwinjira mu gihugu bita visa ku banyagihugu bavyo. Yamara haracari ingwane zijanye no kwidegenza bwite hamwe no gusimbataza ubutunzi hagati y'izo bihugu. Iyo ngingo ifashwe hari haheze imyaka 23 abatetsi batanguye kuganira ku mugambi wo gukura ibisabwa abanyagihugu mu kugendanira. Kuva ubu rero abanyagihugu mu gihugu cya Cameroon, Guinea Equatoriale, de Repubulika Centrafrika, Congo Brazzaville, Gabon na Chad ntibagikenera uburenganzira bita visa bwo kwinjira muri ibyo bihugu bitandatu. Perezida w'igihugu cya Chad Idriss Déby niwe yatangaje amasezerano igihe cy'inama nkuru y'abakuru b'ibihugu yabereye Njabena ku murwa mukuru w'igihugu cya Chad.
Umutegetsi muri programu ya ONU yita ku biribwa PAM yaburiye ibijyanye n'uko ibintu byifashe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubushyamirane bwasize abantu miliyoni 3,200,000 bashonje bikabije. Mu mwaka ushize abantu bagera kuri miliyoni 1,400,000 mu ntara ya Kasai bateshejwe ibyabo n'urugomo rwahitanye abantu barenga 3,000. Urwo rugomo rwanasenye imidugudu yose nk'uko Claude Zibidal uyoboye programu ya PAM muri Congo abivuga. Zibidal avuga ko uko ibintu byifashe ubu umuntu yabigereranya n'ibizwi cyane nko muri Syria na Yemen. Congo, igihugu kinini cyo muri Afrika yo hagati, ubu nicyo gifite ibibazo biremereye by'abantu bataye ibyabo kurusha ibindi byo ku mugabane wa Afrika. PAM siyo yonyine mu miryango yita ku kiremwa muntu itabariza intara ya Kasai. Umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières mu magambo ahinnye y'Igifaransa MSF nawo uherutse kuburira ko uri ibyo bibazo bikabije by'imirire mibi mu bana.
Muri kumwe abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Igihe mu ndwi za perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azogendera igihugu cy'Ubushinwa mu rwo rugendo rw'iminsi itari mike yatekanya kugira mu bihugu byo muri Aziya, ubudandaji hamwe n'igihugu cya Korea ya Ruguru nivyo bizoba biri ku rutonde rwa mbere w'ivyo azoyaga na mugenzi we w'icyo gihugu. Abatetsi yo muri Leta y'Ubushinwa barasakizera ko urwo rugendo ruzovamwo ibintu vy'ingirakamaro, yamara abantu bihweza ibintu n'ibindi, bavuga ko vyose bizova ku ntumbero Trump afashe. Ibintu bitari bike biramaze guhinduka kuvaho Trump na perezida w'Ubushinwa Xi babonaniye ubwa mbere mu ntango z'uyu mwaka mu ntara ya Floride muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamara ngo hari n'ibindi byinshi bitarahinduka. ubudandaji kiracari kibazo gihambaye cyane yamara igihugu cya Korea ya ruguru nico cyashizwe imbere mu ngendanire y'Ubushinwa na Amerika uko gufatanya ingendanire y'ibyo bihugu bibiri rutura byo ku isi ingorane zitewe n'igihugu cya Korea ya ruguru byaragize icyo bimara igihugu cy'Ubushinwa cyaremeye gufatira igihugu cya Korea ya ruguru ibihano bikomeye muri iki gihe umukuru w'icyo gihugu Kim Jong-un amaze gusamburutsa amakungu mu kugerageza ibigwanisho ruho nyanganda yarashe inshuro zitandatu muri urwo rugendo rero Perezida Trump azogira mu gihugu cy'Ubushinwa azogerageza guhimiriza igihugu cy'Ubushinwa kugira ngo yifatire igihugu cya Korea ya ruguru izindi ngingo zikabije yamara guhimiriza igihugu cy'Ubushinwa byonyine bisa n'ibidakwiye abantu bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko muri iki gihe leta z'umwe za Amerika hamwe n'igihugu cya Korea ya ruguru biguma byifatiranira mu gahanga igihugu cy'Ubushinwa gisa n'icyakoze ibishobotse byose
tukiri ku mugabane wa Aziya ibiro bishinzwe iperereza rya Korea y'Epfo biravuga ko Korea ya ruguru ishobora kuba yitegura kugerageza indi misile hasigaye iminsi mike ngo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agere mu kigobe cyacetsemo ibice aba bategetsi bashinzwe umutekano w'igihugu babwiye abadepite uyu munsi kwa kane ko babonye hari ibikorwa bicicikana ku bigo bya misile bya Korea ya ruguru mu murwa mukuru Pyongyang Muri imyaka ishize Korea ruguru yagerageje misile nyinshi harimo izigera kure hamwe na programu y'intwaro zayo za kirimbuzi yabikoze isuzugura ibihano mpuzamahanga.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arabandanya kuvuga ko umunyagihugu afise amamuko mu gihugu cya Uzbekistan yagirizwa kuba yakoresheje ikamyo mu kwica abantu umunani abagonze mu isara cya New York City akwiye guhabwa igihano cyo kwicwa yamara asa n'uriko arahindura umugambi yari afise wo kugerageza kumunyika mu ibohero ry'i Guantanamo mu gihugu cya Cuba rifungirwamo abantu bagirizwa ko bakora iterabwoba. Uyu munsi kwa kane Trump yavuze ko yewe yifuza kumurungika i Guantanamo marango icyo gikorwa gifata gihe kirekire kurusha gihe urubanza yucirwa muri sentare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwamara abashikiza manza ba Leta ya Amerika ejo ku munsi wa gatatu baragirije uyu mugabo Saifulo Saipov afite imyaka 29 ko yatwaye ikamyo yari yakotesheje akayicisha mu ibarabara ry'abagendesha amakinga hamwe n'abantu bagenda n'amaguru akagenda araseka abantu gushikaho yicamo umunani agakomeza abandi barenga 11 iyo kamyo yaruhiye ka iyindi modoka ya bisi maze Saipov aca ivamo yiruka agenda arerekana inkoho igikoresho yarafise imbere y'uko umupolisi umusara cha New York City amurasa munda mu byaha yagirizwa harimo kuba yarafashije umurwi ukora ibitero by'iterabwoba kugandagura abantu hamwe no gusambura imodoka.
Tuve inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York tugaruke tujye tusubire muri Afrika imyiteguro y'icyiciro cya kabiri cy'itora rya Perezida wa Liberia yabaye ihagaritswe hasigaye iminsi mike ngo itora ribe uko byari biteganijwe urukiko rw'ikirenga rwafashe icyemezo cyo kugira ngo rubanze rwumve ikirego cy'umukandida waje ku mwanya wa gatatu mu cyiciro cya mbere cy'itora uwo ni umukandida w'ishyaka Liberty Party witabaje urukiko rw'ikirenga havuga ko mu cyiciro cya mbere cy'itora ryabaye ku itariki ya 10 y'ukwezi gushize kwa 10 hari ibintu bitagenze neza komisiyo y'amatora muri Liberia izwi nka NEC yagejeje igisubizo cyayo ku rukiko ejo kwa gatatu. Avoka Daryl Ambrose Neman, umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru mu rukiko rw'ikirenga, hasobanura ko nta mpaka zari zagibwa muri urwo rukiko ku byerekeye amatora. Byose biri muri komisiyo y'amatora kandi avuga ko hasuzumwa ibyo ishyaka Liberty rivuga. Akavuga ko ibyo bashaka kubanza kubikemura mbere y'uko icyiciro cya kabiri cy'itora kiba. Kugeza ubu abazahangana mu cyiciro cya kabiri cy'itora riteganijwe ku itariki ya 7 y'uko kwezi kwa 11 na senateri George Weah wagize 38% by'amajwi na vice perezida Joseph Boakai waje ku mwanya wa kabiri na 29% by'amajwi hanyuma akaza uwo mukandida w'ishyaka Liberty Party waje n'amajwi 9% aza ku mwanya wa gatatu ishyaka rye rero rikaba ryinubira ibitaragenze neza muri ibyo bavugamo ko amategeko atubahirijwe ku biro by'amatora ko habaye n'uburiganya iryo shyaka rinarega perezida wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf ko yabonanye mu ibanga n'abategetsi bashinzwe amatora kugira ngo abahe icyerekezo ibyo birego rero ibiro bye byahise bibihakana. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje, tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88.8 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse ya radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Dukomereza makuru y'Ijwi rya Amerika ku mugabane wa Afrika, duhere mu Rwanda. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu CLADO mu magambo ahinnye y'Igifaransa bugaragaza ko abana barenga 818 babonywe mu mirenge 52 igize igihugu batwaye inda zitateguwe. Ubushakashatsi bugaragaza ko abana bangana na 5% batewe inda n'abantu bo mu miryango yabo. CLADO ivuga ko kugeza ubu abakora ibi byaha batarabasha guhanwa uko bikwiye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi aduha inkuru irambuye. Mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango CLADO bwakorewe mu mirenge 52 igize igihugu bugaragaza ko abana bangana na 818 bari mu kigero cyo kuva ku myaka 11 kugeza ku myaka 18 aribo batewe inda umwaka ushize 2016. Uyu muryango ugaragaza ko aba bana hafi 99% ababateye inda babahohoteye kuko babaruta cyane, benshi bari hejuru y'imyaka 25 kujyana hejuru. Mu bana batewe inda abapimwe hagaragayemo abana batatu bafashwe ku ngufu bagakurizamo kwandura virusi itera SIDA. Ubushakashatsi bwa CLADO bugaragaza ko mu bateye inda aba bana b'abakobwa hagaragaramo abantu bakuru barengeje imyaka 25 bakora imirimo inyuranye barimo n'abarezi babo. Bwana Murwanashyaka Evariste, umukozi wa CLADO ushinzwe ishami rishinzwe kurengera abana, yemeza ko gutwita kw'abana b'abakobwa bakiri bato ari ikibazo cyugarije umuryango nyarwanda muri iki gihe.
Abana batwaye inda ni benshi kandi bakiri batoya, noneho ugasanga ahubwo noneho ababateye inda ntabakurikiranwe imbere y'amategeko, akaba aricyo kibazo gikomeye cyane ku buryo no gufasha aba bana bakabaye babona batabona. None ikindi ni uko nyuma yo gutwara inda abenshi imiryango yabo iri kubirukana, ugasanga ahubwo n'abana babaye victime inshuro ya kabiri kandi barahohotewe n'ubundi. Hafi ya bose batwaye n'abantu babaruta bari mu kigero cy'imyaka 25 kujyana hejuru. Tumaze gukora ubushakashatsi nta hari hamaze gufatwa rimwe ku ijana bonyine, kuko wasangaga abana batajya gutanga ibirego kuri polisi nayo ikaba yabura umuntu ikurikirana kubera ko nta muntu watanze ikirego.
CLADO igaragaza ko itewe impungenge n'umubare w'abana bangana na 5% batewe inda n'abantu bo mu miryango yabo, harimo base bababyara, base wabo ndetse n'abasaza babo, kandi kugeza ubu bikaba bikigoranye kurega aba bantu.
Kudatanga ibirego harimo impamvu zigera kuri eshatu. Impamvu ya mbere ni uko abagabo babateye inda babatera ubwoba ati nimuvuga tuzabica cyangwa tugire imiryango yanyu nabi. Icya kabiri ni uko babashukisha udufaranga ati ntimuzabivuga tuzakomeza kubafasha. Noneho hakaba n'abagerageza kujya mu miryango bagaha ababyeyi icyo nakwita indonke, noneho ababyeyi bakanga gutanga wa muntu watinda umwana wabo kubera ko bayabijeje ko azabafasha. Ngira ngo twebwe igitekerezo cyacu cyangwa aho duhagaze uyu munsi ni uko abantu bose basambanyije abana bakurikiranwa imbere y'ubutabera kandi bagahabwa ibihano biremereye kugira ngo bibere abandi urugero.
Ikibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato kimaze iminsi kivugwa mu nzego zinyuranye z'ubuyobozi. Bamwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko bumvikanye bifuza ko iki kibazo cyafata umwanya wa mbere mu bikwiye kwamaganwa nk'ibibangamiye uburenganzira bwa muntu. Uyu ni Depite Maranyiteho Bari.
Ku bijyanye n'abana bari munsi y'imyaka 16 baterwa inda bagata amashuri, abandi bakagira ubuzima umuntu atana kwifuza ko umuntu muzima yabamo, duhereye kuri raporo ya Minisiteri y'Ubuzima y'umwaka wa 2016 aho batweretse ko abana 17 babyaye. Izo ni raporo zo mu bitaro, ubwo hari abandi batabyariye kwa muganga. Nibaza iyo komisiyo ifite mu nshingano z'uburenganzira bwa muntu cyane cyane ubw'abana ibyiciro byihariye, iyo bumvise icyo kibazo babyifatamo gute? Bagombye gukora iki? Ese ari cyo bagikozeho? Ese ari cyo bateganya gukoraho?
Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yari iherutse gutangaza ko mu mwaka wa 2016 abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 16 kugeza kuri 19 bagera ku 17,500 batewe inda zitateguwe, ndetse bikabagiraho ingaruka zitandukanye zirimo no kuva mu ishuri. Mu Rwanda umuntu wafashe umwana ku ngufu ahanishwa igifungo cya burundu, ariko nubwo ibi bihano bikarishye usanga abagikora ibi byaha bakiri benshi. Igiteye inkeke ariko ni uko abafasha abana ku ngufu batajyanwa mu nkiko, kuko usanga habaho kumvikana mu miryango uwatewe inda bikarangira atabonye ubutabera.
Asunta Kaboye, ijwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Asunta, abantu 36 ku mutumba Rushima barimyi wa komine Mugina nibo bari ku nzandiko zitagira imikono zivuga ko baterezwa kwicwa. Abo bantu ikekwa kuba ari abarabuzi. Musitanteri wa komine Mugina aragabisha kwiragiza izo nzandiko. Ni inkuru y'umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
Nkuko mwabyumve cyangwa nkuko twabibonye mu matracte abantu bashika kuri 36 bukwezi kumwe bandikiwe amatracte bagirizwa uburozi.
Uwo ni musitanteri wa komine Mugina yishikiye kuri uno wa kane ku mutumba Rushima barimyi wa zone Ruziba. Aho naho hagize iminsi hatorwa inzandiko zitagira imikono zitwa tracte ziri ku amazina 36 y'abagabo bahigwa buhongo bagirizwa ko ari abarozi. Jovite bayavuge musitanteri wa komine Mugina asanga uruhige rw'abagirizwa uburozi ataragasaseshwa rumuri ku mutumba Rushima barimyi no mu micungararo
kuri 24 zo ku kwezi naheruka kuri uyu mutumba nyene hariya inyamabuye naho nyene hari hatowe amatrax yandikiwe abantu bashika kuri 7 bavuga yuko bazobica bavuga yuko batubaherije inzego zatowe twarahaje turekana neza yuko mwihenda cyane. Tracte ntacho iza ikiza uretse gutera ubwoba abantu bahatuye. Nababwiye nti ushaka ukuri niba hari ikintu yumva adasiguriwe neza adatahura neza nashikire abo mu ntwaro tumusigure.
Abanyagihugu bo ku mutumba Rushima barimye bafite isiguro baha ugo ruhige rugirirwa bamwe mu babanyi babo. Daniel Nahimana ni umwe muri abo banyagihugu asanga ukwagirizanya uburozi biba kenshi hagati y'abafitaniye amatati ashingiye ku matungo.
Utusanga abantu bafise ikintu bapfuye nimba bafise nk'imirima bakoneshanya hanyuma ibyo bintu bigaca bipfa mwo kwankana ngo nabarutse cyangwa se bagize ikintu badahurije ko mu mvugo ukatusanga bapfatse ko arabarutse baranditse amatarajete barashiramo umukuru w'urusengero rw'iruhanga rw'abaporo barashiramo n'umukuru w'agacimbiri konga hanyene kuyo mutumba wa Rushima bari nyari ho kumusopo barashiramo abadandaza bongaha barashiramo nabandi bantu basanzwe nuko bashitsemo ibintu by'intara bamwe bakavuga ngo baparukuru
abari kuri zo ntonde z'abagirizwa uburozi barara ntibuca kugutinya kwicwa. Bamporo ubusa Silvestre yari yitavye inama ya musitaneri afise ica sabu ubutegetsi
jewe kugira ngo umutekano wanje nabo turi kumwe icyo nosaba nosaba guhumurizwa kuko gituma noho nosaba guhumurizwa urumva ko hamaze kuba abantu 30 nabangahe na 6 bashika na 6 bitwa barozi urumva rero hagezaho abantu kugira ngo turonke amahoro nuko icyo humura iko ratanga cyo kurikizwa hamwe no bikaja mu by'abantu bakaronka umutekano.
Musitanteri wa komine Mugina aragabisha abandika ayo matracte ku bihano bitegekanijwe kuri uwo wese acira abandi rutabereye. Jovite bayavuge aha gasopo uwo wese azita uwundi ko ari umurozi.
Ubu rero umuntu tuzavuga kumva yise uwundi umurozi n'ukuri azovyishura azovyishura turabisubiyemo azovyishura aho byabereye ni kera aho byabereye ni kera muri Rushima. Titwe ushobora kwemera yuko umutumba umwe mu mitumba 20 nibi igize komine Mugina Rushima iyo akagarama rwamo bigize ibinani intakoreka murabe namwe iterambere rirabaroka iterambere ngahariri mu Rushima nibi rirabaroka kwe iyo gumye mwibera muri byo bintazi gusa kwagirizanya uburozi.
Hari haheze ikiringo 72 gusa kuri uwo mutumba wa Rushima barimye hatewe grenade mu rugo rw'umwe mu bagirizwa uburozi nkuko abajejwe intwaro bavyemeza bakavuga ko umuntu umwe yitaza Imana bandi 5 barakomereka cyane. Mu ntara cy'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Evariste tugushimire kuri iyi nkuru. Turacyari mu Burundi intumwa z'ibihugu bine bisangiye ikiyaga Tanganyika ziteraniye I Bujumbura aho ziga ukuntu urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa rwatezwe imbere kuri icyo kiyaga mu muhora wo hagati. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri I Bujumbura Eloge Wirikaneza.
Kuva kuri uyu wa kane gushika kuri uyu wa gatanu abahinga b'ibihugu bine bisangiye ikiyaga Tanganyika n'abatwara amashyirahamwe yo mu karere k'ibihugu biri hafi ya Tanganyika n'ibindi bya EAC bari kumwe n'abaserukiri banki y'isi yose n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe afashe imigambi yo kuri icyo kiyaga harimo umwe bwa Buraya. Nestor Coffey haserukiri banki y'isi yose mu Burundi yavuze ko imigambi izoshyirwa mu ngiro izotuma abantu benshi boroherwa abandi bakaronka akazi.
The World Bank Group recognizes that regional integration plays a critical role in...
Ahagira ati banki isi yose iremeza ko ibihugu byiyunze bituma abantu bashikira amasoko bitagoranye atari muri Afrika gusa no ku isi yose guteza imbere inyubako no gukuraho inzitizi mu mategeko bituma haba urudandazwa rw'ibintu byinshi hagatanga ubuzi bushasha n'ubukene bukagabanuka iyo nayo ikaba ariyo ntumbero yacu nyamukuru Jean Bosco ntunzwe n'Imana umushikiranganje rero gutwara abantu n'ibintu mu Burundi nawe aratubwira imwe mu migambi nyamukuru izoshirwa imbere
inyubako twifuza ko twoshika ko muri uyu mugambi inyubako zijanye cyane cyane guhanahana ibidandazwa twoshaka kuvuga inyubako zijanye n'amabarabara inyubako zijanye n'ibivuko amabarabara y'indarayi kandi n'ibijanye gutwara abantu mu kirere iyo migambi nyamukuru twifuza ko twoshika ko iyi nama rero ni umwanya kugira ibihugu byose by'ingaha bitanga imigambi nyamukuru ishobora kuzoja mu ngiro vuba natwe twamaze kubitegura iyi nama twibaza yuko iyo migambi yose yashikirizwa kugira turabe yuko ibyo byose dushobora kubikora
ariko rero Dieudonné Dukundane umunyamabanga nshingwabikorwa muhora wo hagati Corridor Centre asaregwa n'iyi migambi gushyira amajambo mu bikorwa Ni kuki turi hano niki twifuza muri iyi nama twifuza ko haba urwego rufite ingufu rwitunganije neza rudushoboza gutera tuje imbere twaramenyereye kunyuma y'amanama abantu bibagira ariko dushaka kunyuma y'inama haba umugambi werekana neza uruhara rw'umwe wese haba ku rwego rw'ibihugu canka karere umushikiranganje ntunzwe n'Imana garuka kuri bimwe mu byo Burundi bwifuza kurusha ibindi
tugirageje kudoma ko ivuko twifuza kubaka misari cyane kivuko cha Bujumbura imigambi kabiraha ihari rero la cooperation japonaise yemera kuzokubaka ikivuko cha Bujumbura no gushiraho ibintu byo gukora amabati byo twita chantier naval akabaho ibanki ya Afrika y'iterambere nayo nyine yamaze gutegura ivyigwa bikabyaraheze yasigaye yuko ivyo vyigwa bikabyabaye ku kivuko cha Bujumbura no ku kivuko cha Murungu kibaza ko bwa vuba ibikorwa bishobora kuzokorwa ikindi kivuko twifuza ko bizokorwa mu Burundi kivuko cha Rumonge ivyigwa bikaba biriko birategurwa kugira bitangure kivuko cha Rumonge bifashijwemo n'ibanki y'isi yose ikindi kivuko twifuza kuzokubaka ni kivuko cha Kabonga ivyigwa byo byaramaze gutangura turose gufashanyo y'ibanki y'Afrika igihe cy'iterambere ivyo nivyo bivuko bitatu nyamukuru mu Burundi dufite twifuza kubaka kuri uwo muhora wo kugira bitangurika
imiliyoni 600 z'amadolari y'abanyamerika niyo mafaranga ibanki y'isi yose yemereye ibihugu bine bisangiye ikiyaga Tanganyika kugira ngo biteze imbere uruja n'uruza na cyane cyane rw'ibidandazwa mu muhora wo hagati abantu babaye miliyoni 50 niyo bagize isoko ryerekewe n'uwo mugambi Nesto kofasigura kwa tankeki yo migambi zokorwa kuja mu ngiro kuko izokwisunga yakorewe ku kiyaga Victoria bigatuma n'ibidukikije bikingirwa Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge amashingiro arenga 30 arakoraniye mu gisara ca Ngozi kugira yige ingene yorangiza ikibazo c'abana b'impfuvyi n'abantu aho nikora ishira hamwe Rukristu ROVF niryo ryakoranije ayo mashengero yifuza ku munsi mpuzamakungu wahariwe impfuvyi woshika amashengero afite ijwi rimwe n'ubutumwa bumwe ku bibazo by'abana n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndabirinze ari mu Kirundo mu Burundi
kubaka Burundi butagira impfuvyi nibwo butumwa abanyamashengero bahamagarirwa kwakira Ishyirahamwe ROVF ryitawe neza y'abana b'impfuvyi n'abantu aho nikora riratumirira abarundi bose kwakira ubwo butumwa Pastor Enoke aserukira iryo shyirahamwe mu Burundi avuga ko ryakoranije abanyamashengero kugira ijwi ryabo rizobe rimaze kuba rimwe ku munsi mpuzamakungu wahariwe impfuvyi n'abantu aho nikora uzohimbazwa mu ndwi zibiri ziri imbere
twese hamwe tugire umunsi umwe ijwi rimwe tugire n'ubutumwa bumwe umunsi umwe ni kuvuga ngo hari umunsi mpuzamakungu washyizweho witwa Orphan Sunday uba indwi ya kabiri y'ukwezi kuri 11 ubu uzoba itariki 12 z'ukwezi kuri 11 mwaka w'ibihumbi 2017 uwo munsi n'umunsi twahebeye abo bantu bose aho bari hose igikorwa cyose bariko barakora bagomba kuha akaryo abo bana kugira ngo babavugire kugira bababere ijwi kuri uwo munsi ubabera akaryo ariko ntitugomba ko bagarukirizaho tugomba ko rikomeza rikaba ijwi ribandanya ry'ibihe byose kugira dushobore kubaka Uburundi butagira imfuvu
Pastor Habyarimana Nestor aserukira ishengero rya Anglikani avuga ko ubwo butumwa bworoshye gutahura ku banyamashengero.
Ubutumwa bumwe ijwi rimwe umunsi umwe biroshye ku banyamashengero, kuko amashengero ahamagarirwa gufasha imfuvi n'abafakazi, gufasha imfuvi n'abana bo mu ibarabara. Twese turafise umubyeyi n'Imana, aho dukwiye ko kw'abana nabo mu ibarabara, abana b'imfuvi bamenye yuko Imana yabo na ari umubyeyi.
Kenshi bimenyerewe ko mu Burundi abana bafashirizwa mu bigo by'irerero. Pasteur Enoke yishimikije inyandiko nyeranda avuga ko ikibanza cy'abana ni mu muryango.
Icyo tugomba ni uko umwana aba mu muryango, ikibanza umwana ategerezwa kubamwo ni mu muryango. Ku isengero rero biba byoroshye, kuko Imana yaratanguje umuryango ishyiraho Adamu na Eva, hanyuma irababwira ngo barondoke bahereza abana. Imana byagitwaye imyaka irenga 180 kugira ishobore kuronka Yosefu na Mariya, kugira ngo ubu Yesu Kristo twishimira uwo mwami wacu ashobore gukurira muri uwo muryango.
Ibigo by'irerero byaba bifite utuye tunenge. Pastor Yaringanji Bonaventure wo mu ishengero Pisma Imuyinga aratanga umuco.
Bo utunenge twatumye twiyumvira ko twabarera mu miryango bakava mu bigo, nuko twasanze bari mu bigo basangira ingorane z'ubupfuvu bwabo, nivyo biganiro baganira, ntibigera biyumvira ko arabandi bana bashobora kubaho. Nukuvuga kuko ingorane zigabanuka ahubwo baziteramo kurusha, kuko usanga basangira ingorane aho gusangira ibyiza byo mu miryango.
Umwaka urenga uraheze ishyirahamwe Rova furitanguye urwo rugamba rwo guhimiriza kwakira abana b'imfuvyi n'abantu nikora mu miryango. Uwimana Anita iserukira mu karere k'Uburaro kavuga ko hari ikibazo gikunze guseruka.
Turaca mu ntara zose zitandukanye twigisha tuvuga ubwo butumwa, kugira ngo abakirisu n'abantu bamenye Imana bashobore kuba bo fasha abo bana. Ariko bukebuke turabona yuko tubazwe ibibazo bitandukanye bijyanye n'ifashanyo yo kugira ngo abo bana bashobore kubaho n'iyo miryango.
Kuri ibyo Pastori hari inganda vuga ko mu mashingiro bashoboye.
Bo ico ntigihagaze imbere cyane, kuko mu bisanzwe turishobora. Abarundi turabye nyene n'abakristo tugiye hamwe tugasangira ibyo dufite sibiki. Ifashanyo dusanga aho tugeze nayitoza, ndumva atari intambamizi.
Amashingiro arenga 30 y'abakristo n'idini rya Kiisilamu niyo ariko ariga ingene yo kubaka Burundi butagira imfubyi. Icyo gikorwa kirabandanye gushika kuri uyu wa gatanu Ingozi mu nyubakwa z'urushengero rw'ishengero ry'Urutare. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iyi mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, reka tuyutse incamake y'amakuru twashikije. Jeni
twabwiye ko umutegetsi muri programu yawe niyita ku biribwa pamo yaburiye ibijyanye n'uko ibintu byifashe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho ubushyamirane bwasize abantu miliyoni 3,200,000 bashonje bikabije.
Twabwiye kandi ko ibihugu byo muri Afurika yo hagati bisangiye utunzi n'ifaranga zafunditse amasezerano akomeye muri indwi. Abakuru b'ibihugu bitandatu bigize uyu muryango bahuriye mu nama mu gihugu cya Chad, barafunditse amasezerano akuraho urupapuro rusaba imbere yo kwinjira mu gihugu bita viza ku banyagihugu bavyo. Yamara haracari ingorane zijanye no kwitegereza bwite hamwe no gutsimbataza utunzi hagati y'izo bihugu.
Imyiteguro y'icyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida muri Liberia yabaye ihagaritswe hasigaye iminsi mike ngo itora ribe. Urukiko rw'ikirenga rwafashe icyo cyemezo kugira ngo urubanze rurumve ikirego cy'umukandida waje ku mwanya wa gatatu mu cyiciro cya mbere, uwo ni umukandida w'ishyaka Liberty Party.
Igihe mu nduwiza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azogendera igihugu cy'Ubushinwa mu rwo rugendo rw'iminsi itari mike yatekanya kugira mu bihugu byo muri Aziya, udandaje hamwe n'igihugu cya Korea ya Ruguru, nibyo bizoba biri ku rutonde rwa mbere ibizo azoyaga na mugenzi we w'icyo gihugu.
Ibiro bishinzwe iperereza bya Korea y'Epfo biravuga ko Korea ya Ruguru ishobora kuba yitegura kugerageza indi misiri hasigaye iminsi mike ngo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agere mu kigobe cyacitsemo ibiti.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arabandanya kuvuga ko umunyagihugu afise amamuko mu gihugu cya Uzbekistan yagize kuba yarakoresheje ikamyo mu kwica abantu 8 mu gisagara cya New York City acirwa urubanza rwo gupfa.
Inshuti rero mwese mwarimo duteze amatwi ibiganiro twe twabategure kuri iyi saha na habihumurije, tukaba tuboneye akanya ko gushimira injeniyeri badufashe ku buhanga bw'ibyuma Sandra Franklin na Fatuma Karara Animase bafatanije kubagezaho ibiganiro. Amakuru mwagejweho nanjye Eugenia Mukankose
na Frederic Nkundikije, turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.